Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi. Ndabaramukije nshuti bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe ndabahikaze murano makuru yo kuri igenekerezo rya 11/0 umwaka w'2022 ayo twabateguriye ahagaze kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Abasirikare b'u Burundi barasaba ibiro bikuru bya gisirikare kuva mu gacerere kugira bashobore kuronswa amafaranga yagenewe imiryango yabo allocation familiale mu Kinyamazuru. Kuva na kera abasirikare baja guca inkofero y'icatsi bita abakomando barakubitwa, ariko ntivyari bwashikaho baborezwa igufa gushikaho bahasiga ubuzima, bishikirizwa na Gratien Kindikiza, umwe mu bahoze ari inkwanzangabo kandi yakurikiranye izo nyigisho mu kigo c'Igitega. Kugiwe abo basirikare bo kwigishwa ubumenyi boye kuborezwa igufa. Muravya kubyumva murano makuru. Nayo umukenyezi yagirizwa kuba yanize umwana wiwe yari yibarutse mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana uheze hari mu minwe y'igipolisi muri komine Butihinda intara ya Muyinga kuva kuri uyu wa mbere. Aya n'ayandi ni mukanya kazi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Turongeye kubaramutsa. Ikinyamakuru gikora amatohoza co mu gihugu c'Ubufaransa Mediapart kiribaza imfashanyo z'Ubufaransa ku Burundi ko zitoba ari ibindi vyinyegeje inyuma yazo mu karere k'ibiyaga binini. Ico kinyamakuru kivuga ko gufashanya k'Ubufaransa n'u Burundi mu vya gisirikare vyasubiriye kuba mu mwaka w'2018 naho igihugu cavugwa ko gihonyanga agateka kazina muntu nkuko vyabonekera mu vyegeranyo vy'amashirahamwe atandukanye n'umugwi w'amatohoza wa ONU. Ivyatohojwe n'ico kinyamakuru bikaba vyagiye ahabona kuva kuri uyu wa 9/0 uyu mwaka w'2022. Inkuru twateguriwe na Jean-Marie Ndabashinze.
Mu gihe ubutegetsi bw'Ubufaransa busa n'ubugomba kurabagiza aka karere ko muri Afrika nk'uko ikinyamakuru Mediapart cyo mu Bufaransa kibivuga, Ubufaransa bwatanguye imigenderanire n'igisirikare cy'u Burundi mu mpisho hari kuva mu mwaka w'2018 igihugu kitariko kirubahiriza ibijyanye n'agateka kazina muntu nk'uko amakungu yose yariko arabivuga. Mediapart ikavuga ko umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi kuva mu mwaka w'2005 ari umugambwe uri mu abantu banyegewe n'umugero w'amacakubiri kandi aguma akomera uko bukeye ko bwije. Ibyo ubutegetsi bwa CNDD-FDD bukora bikaba byatumye amakungu abukura ko icyizere n'Ubufaransa bwari bwashyikiye CNDD-FDD kuva ikiri mu ishyamba inyuma y'imyaka 93 barateba nabo baragondozwa. Iyo migenderanire ya gisirikare yagiye gusubira kubaho mu mpisho kuva ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza mu mwaka w'2018 n'ubu ikaba ibandanya kwa musubiriye Evariste Ndayishimiye nk'uko biri matohoza ikinyamakuru Mediapart. Ibiro by'umukuru w'igihugu c'Ubufaransa ntibyishuye ikinyamakuru Mediapart ukibazo cico bacaratumye iyo migenderanire isubira kunaguka na neza na neza ico abasirikare ba Faransa bafasha Abarundi mu mushikiranganje bwo gufashanya bw'Ubufaransa n'ayandi makungu. Bavuga ko babandanya kuvugana n'ubutegetsi bw'u Burundi ngo bugurure baganire n'abandi boye kwizibirira ko nkifuku mu mwobo byaranze ubutegetsi bw'umuhisi Pierre Nkurunziza. Mediapart gatangazwa n'ingene Ubufaransa uvuga ko ubutegetsi bwahindutse mu Burundi kandi abandi babona ko atacahindutse kiretse izina ry'umukuru w'igihugu gusa. Icyo kinyamakuru kivuga ko ubwicanyi bwabandanije gukogwa bagatanga karoro k'icegeranyo cy'umugwi w'amatohoza wa ONU ku Burundi aho wasozereye usaba ko nyabuna amakungu yogumiza ijisho ku bintu biriko birabera mu Burundi. Mu gihe abaronswe inyigisho za gisirikare n'abafaransa bavuga ko baba bariko bategura gushobora guhangana n'umwanzi ku rugamba n'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'Ubufaransa n'amakungu Mungu Kedorse bavuga ko bo bigisha gusa urimo gifaransa bamwe mu basirikare babataruzi ngo ruzobafashe mu mirimo yabo Mediapart bagasozera berekana ko ugufasha Burundi mu vya gisirikare bishobora kugira ingaruka mbi mu karere Burundi burimwo na cane cane ko Burundi bwagirizwa ko ari bwo bufasha abatera umutekano muke mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda Mediapart mu matohoza yayo kisige nyuma ukwinjira kw'abasirikare b'Abarundi bari kumwe n'imbonera kure mu buseruko w'igihugu ca Republika iharanira demokrasi ya Congo
Mugenzi wacu Jean Marinda bashinze arakoze hari umwana w'uruyoya yanizwe kuri uyu w'Imana uheze na nyina muvyara ivyo vyabereye ku mutumba w'ingoma zone butarugera muri komine butihinda intara ya Muyinga uwo mukenyezi yari yavyaye uwo mwana ku munsi w'Imana nyene akaba yafashwe n'igipolisi kuva kuri uyu wa mbere ido nido na Beniax Serakano Sylvia Miburo afise imyaka 31 amaze kwibaruka ku munsi w'Imana yaciye hambugwa uruyoya mu itongo ryo ry'ibitoke nk'uko amakuru avangaho ku mutumba w'ingoma abivuga Musanara ko mine butihinda Revocate Ruberandinzi amaze gutabarizwa n'abanyagihugu bo kuri uwo mutumba yaciye amuhagarika mu nyuma amushikiriza inyamiramabi aho muri komine butihinda Ubwo ryo rero rutahawe amahirwe yo kubaho na nyina wagwo ngo akaba yari umwana agira gatanu uwo mukenyezi yari yibarutse uwo mukenyezi Sylvia Miburo akaba ubu yarasanzwe ari n'umupfakazi Musitaneri Revocate Ruberandinzi arongoye komine butihinda atera kamo abakenyezi kutikora mu nda bakubahiriza ikiremwa muntu mu gihe bibarutse abana ku bagabo badasanzwe bubakanye abajejwe kwigisha abasirikare baja guca inkofero y'icatsi bamwe bitwa abakomando bari bakwiye kwigisha ibijanye n'ubuhinga hakuboreza igufa abaje kurondera ubumenyi bwo kugwanira igihugu iyo gitewe n'umwansi ivyo bivugwa na Gracien Kindikiza umwe mu bahoze ari ntwazangabo kandi yakurikiranye izo nyigisho mu kigo c'Igitega Gracien Kindikiza akaba bivuze inyuma yaho abasirikare indwi bari baje gukurikirana izo nyigisho bitavye imana kubera gukubitwa Gracien Kindikiza akavuga ko na kera bakubitwa ariko ntivyari bwashikaho abantu baborezwe igufa gushikaho bahasiga ubuzima tumukurikira
icyo rubanza kubabwira cambere nuko ivyo gukubita byamyeho kuva komando itangura n'ahantu bita kukimbwa barabakubita ivyo nibisanzwe birazwi ko babakubita kandi bakubita gose ni ibintu bihari kuva kera nakwitwa gose naje bizino wabwira ko narakwiswe gose hanyuma umugabo rero urumva yuko hari ahantu batagira nibashobora kugeza aho babikiva n'ingene ababikurikira baraba mugaca cyane cyane n'inyifato kuva n'uvuga ko bari bayitanguye kubera abakoloni ababirigi barakubita abasoda ariko barabigisha hanyuma barundi nabo barabandanije bakubita abasoda bariko barabigisha cyane cyane muri komando barabikubita muri seyisindi ngira bashaka kubita inyifato nuvuga nk'umukoroni yasubiriye uwundi mukoroni muri ico gisata muri vya komando cyane cyane rero mbona yuko bo bihagarika ibyo gukubita ko mu gisoda cahandi nibaza yuko imyemenyerezo ishobora kuba ku ruhande rukomeye rundi mbuga bitajanye n'ibintu byo gukubita nibaza ko ico kibazo kizoheza kigafatirwa imigambi ntibe kuja kugira entrainement komando ariko ibaza ko ushobora kuja gupfa ngaho ukumenya kugira ngo urondere ubuhizi urondere ubuhinga bundi kugira ngo ushore kugwanira igihugu
Inyuma yaho abo basirikare indwi bitabiye imana haciye hashinga umugwi kugira barabire hamwe ivyabaye n'ingene vyagenze ariko abagize uwo mugwi ntibumvikanye kuko bamwe bavuga ko abo basirikare bapfuye kuko baje bagwaye abandi bati bapfuye kubera bakubiswe uwo mugwi ukaba waciye ufata ingingo ko izo nyigisho zohagarara Agateka k'abafunzwe karahonyanzwe mu kiringo kiva mu kwezi kw'icenda gushika mu kw'12 umwaka w'2021 Ishirahamwe Rukristo Akati Burundi rigwanya isinzikarizwa ubuzima kiremwa muntu ririyamiriza ugufatwa nabi n'ayandi mabi adasanzwe yagiriwe abanyororo bamwe bamwe mu cegeranyo wasohoye kuri uyu wa mbere Akati Burundi irerekana ko uko kutubahiriza abafunzwe mu gateka kabo bigira ingaruka zikomeye Claude Ntiburi munsi ajejwe gisata c'amategeko muri Akati Burundi
amabi twagiye turabona na ihohoterwa ry'abanyororo cyane abanyororo bavugwa yuko bafashwe mu bari mu migwi gwana aha tukavuga nk'abarobere 19 bo muhari Red Tabara batanzwe n'igihugu cy'u Rwanda ababikora nabo ravuga batwara amabohero nabandi bapfungwa bagenzi abo bafunzwe mugabo begereye mugambo uri ku butegetsi bishize muco bise ngo ni komite z'umutekano turabona kandi amabi akorerwa abanyororo mugafatiye mu busuma bw'ifungurwa zigenewe abanyororo ivyo navyo twabibonye mu bohero rya Rumonge hari kandi ibijyanye nuko abanyororo bataronswa uburenganzira bwo kwivuza cyane cyane hanze y'ibohero mbere turavuga urupfu rw'umunyororo yitwa Gabriel Nkeshimana amwe mu bohero rya Mpimba rwabaye ibirezo rya gatanu kwezi kw'11 2021 turavuga kandi abanyororo bo mu bohero rya Bubanza bagize ingorane zo kwivuza ku bitaro bya Bubanza kubera ko ibyo bitaro biraniwe amahera menshi aho byagiye biravura abanyororo ntibirihwe hari kandi n'ubukene bw'ibifungurwa cyane cyane tukavuga igifungurwa cifu y'imyumba turavuga kandi byerekanye n'umuriro wadutse mu biro rya Gitega tamatohoza yigeze aba kugira ngo aho umuriro wavuye wa yarawutumye bigaragare turavuga kandi n'ibyerekanye ubwishyu bw'abanyororo duheraheza icyegeranyo cyacu dusaba leta y'u Burundi ko yokubahiriza agateka k'abanyororo mbere ikaraba n'uko ntibakingira ibijyanye n'iki kiza cya coronavirus hamwe n'uko bokugurura amatohoza kugira ngo icatumye uyu muriro wadutse rya Gitega ikamere nawo wahitanye bigaragare hanyuma bahe n'agateka abahitanywe n'uwo muriro mu kubafubanya iteka
yari Claude ntiburi umunsi ajejwe igisata cha mategeko muri akad Burundi tumiye amate mukanya amakuru arabandanya kuri radio Inzamba
nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus abahinga mu by'ubuvuzi binishira hamwe impuzamakungu zitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu urucancu rukingira cyane cyane abantu bafite ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaca mu bitaro bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke
akanakamo ka radio Inzamba agateka kawe
amakuru tuyabandanirize mu bijanye n'impunzi impunzi z'abarundi bari muri Tanzania baricwa abandi bakaborezwa igufa hari abafungirwa ubusa n'abandi birukanwa ku nguvu bashitse Burundi bagafungwa izo mpunzi kandi barazibuza kurima n'ukorora kugira bikenure bishikirizwa na Emmanuel Nkengurutse ari muri ipona itemewe n'ubutegetsi amenyesha ko ako gatotezo gakogwa gashigikiwe na Tanzania
cyere mukambwe ipona wabyiyamirije hanyuma ugatangazwa nuko ivyo ayo mabi akorerwa impunzi akogwa n'abantu bakozi ba leta ya Tanzania harimo abapolisi hakabamo abantu bitwa basungusungu ivyo navyo bikaca byerekana ko leta ya Tanzania ibizi kandi bishigikiye bigatangaza umugambo y'iprona kandi waboneye akaryo ko kwiyamiriza uko gufashanya kwa leta ya Tanzania na leta y'u Burundi kuko ntibyumvikana ingena imbonera kure bazisanga mu makambi y'impunzi n'abapolisi b'u Burundi ukabasangayo bagiye gutoteza abantu ibyo rero n'umugambi ayo ma leta biyagize kugira ngo bashobore kurungika ku nguvu impunzi basubire mu Burundi batahe kandi icyo bahunze kitahe ibyo nivyo kuko dusanga ako gatotezo gakorerwa impunzi z'abarundi gusa kuko impunzi ziva mu bindi bihugu bobo bafashwe neza ntibucobona yuko umugambi bafise ari kubatoteza bahunge batebomoke basubire mu Burundi noneho icyo bahunze kitarahera bahave nabo bahave basubire batotezwe bicwe bagirende turabona ibikorwa mu Burundi
Emmanuel Nkengurutse asaba Tanzania kubahiriza amasezerano mpuzamakungu yasinyaga ngo impunzi u Burundi nabwo gutsimbataza amahoro aho kwihutira gutahukana abantu ku nguvu
leta ya Tanzania umugambi w'ipronorongo ukayisaba iti nimba itagishobora kwakira impunzi gucumbikira impunzi nikore nk'uko amasezerano mpuzamakungu abitegekanye bikore ku bindi bihugu bishobora kubakira noneho rero babakire ariko ntibabarungike mu menyo y'ingwe umugambwe y'iprona kandi basiye gusaba leta y'u Burundi ko yo kwikwitagashe ikareka gusanga abantu iyo bahungiye ngwije ko batotezi bagarukane ku nguvu ahubwo nigo dikore intwaro nziza y'igihugu yubariza agateka kazira muntu kuri bose akamukanya matwa gateye ishiramwe mpuzo makungu ni cyane cyane rijya rijejwe imbunzi ya sere tongera tutera kamo umujyango umwe bwa Afrika n'umujyango w'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko yuko bugira icyo bakoze bagasaba Tanzania ikubahiriza agateka kazira muntu nk'uko amategeko mpuzo makungu abitegekanya ntibyumvikana ingena agatotezo nkako kamaze imyaka irenga 5 gakomeza kuba bakaguma binumiye kandi bajejwe gukingira agateka kayo.
Imyidogo ni yose mu basirikare b'u Burundi haheze amezi 6 bakatwa amafaranga yagenewe umuryango wa Education Familiale ntibamenye igituma bayakatwa. Aba basirikare babazwa n'ukuntu batanga ibiranga imiryango yabo yose ariko abajejwe abakozi n'akazi mu gisirikare ntibabaha insiguro zayo amafaranga bakatwa basaba ko ibiro bya gisirikare byova mu gacerere ido nido na parfait mudasigana.
Abo basirikare basigura ko haheze igihe batanze ibyangombwa by'imiryango yabo ariko haheze amezi 6 bakatwa amahera yo gutunga imiryango ntibamenye igituma bayakatswe. Umwe muri abo basirikare avuga ko batangazwa n'agacerere k'ujejwe abakozi n'akazi mu gisirikare ariwe JN atigera aba isiguro z'igituma bakatwa ayo mahera ku mishahara yabo.
Iyo badusabye ibyo twarabigize twararungitse amagese y'adonesanse y'abana twararungitse amagese y'amariyaje y'abadamu bacu kanisha rero amafaranga tubonagenda ntitubi gituma agenda n'imbere bakeneye kuverifiye abana mu mashini yabo arimo nta muntu umwe ataronka y'ese y'adonesanse cyangwa muransenye iyo yibarutse tugatangazwa no kuntohera amezi nk'ayo yose ibyo bya gisirikare biri mu gacere serivisi yajejwe abakozi n'akazi mu gisirikare kihweruka nyine amafaranga ariko aragenda ubwabo ntitubi gituma amafaranga yacu bayatwara akayihagihana ntabihe isiguro tukarabazwa n'ukuntu imiryango y'abasirikare ubukene buyishe aho umusirikare ashobora kumara ukwezi kuzima ari ku kazi agera aho ajya kuri konti ngo arabe ikiye muri uyu muryango akakibura.
Ikindi kibabaza abo basirikare ni uko ngo atanama n'imwe bakigirishwa n'ababarongoye uhereye ku burongoye ibiro bikuru bya gisirikare kugira ngo bashikirize ingorane bafise basaba ko umukuru w'igihugu ubwiwe yokurikirana ikibazo cyabo.
Akaba baradufise igihe rukuno kana nabo kandi turabona ko tugatura kuko kodi bihaye ni uko batwimye ijambo nta nama n'imwe ikibera mu makambi n'akamaramaza n'akamaramaza aho dushobora kumara imyaka 2 dufise uwo twitoreye mu gihugu ntagendere ingira ngo yumve akababaro dufise basaba rero ko tubariza mu gisirikare iyo izo ngorane zose ahantu zishimiki tunda kuko igipolisi iriko yateye imbere mbwa mu gisirikare ntagacerere hanyuma kababazwa no kubona umukuru w'igihugu umenya nta kintu mubwiye kandi nyabasirikare bamucungeye.
Uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe rwaronde kuri telefone Colonel Floribert Biyereke umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi kugira tumenye ibijyanye nayo mahera akatwa abo basirikare ariko turamukena.
Parfait mudasigana arakenuye hari umugabo yafatiwe mu nzu y'uwundi mugabo mu gicugu cyo kuri uyu wa mbere. Ivyo vyabereye muri zone Gitaza muri komine Muhuta yo mu ntara ya Rumonge inyuma yo gutabaza uwo mugabo yaciye ahagarikwa nk'uko amakuru avaho mu Gitaza bivuga. Icote ya makenga ngo nuko aho yaciye hataramenyekana bamwe mu babanyi bakavuga ko yoba ari umurozi yari ko arakinda. Mu gipolisi bakaba bavuga ko abantu babiri bari mu minwe y'inyamirama bikumvuza amatohoza. Ido nido na Vanessa Muhiteka.
Nkuko amakuru dukura ngaho avyemita ngo hari igihe c'isaha 8 z'ubuca bwo kuri uwa mbere n'uwo mugabo n'umugore bari baryamye bumva igitibukiye mu nzu yabo. Amaze kugira amakinga umukenyezi yaravyutse kugira ngo arabe ibyo ari byo nk'uko amakuru avaho mu Gitaza bivuga. Ayo makuru nyine akaba avuga ko basanze umugabo ari gusa ariwe yatibukiye muri iyo nzu ariko bitaboneka neza aho yaciye. Uwo muryango umaze gutabaza uwo mugabo yarukoze amuremye yahagaritswe yagirizwa amareba.
Yinjiye hana bene ubwo rero bacyatabaza ntigeze babona ahantu yaciye ntigeze babona idirisa yamenye ntigeze babona ibati yoba yasinguye umusumariti aci mu myanya y'amabati n'ibiti yinzire ntigeze babona ahantu na hamwe yamenye mugabo bagize mu cyumba umuntu icyo yari agiye gukora ntiturakimenya ubu ari mu minwe y'igipolisi.
Amasoko mu gipolisi mu ntara ya Rumonge bemeza ayo makuru bakaba bavuga ko uwo mugabo ari mu minwe y'inyamiramabi kumvuza amatohoza.
Ninonga harwele duchiye du sozira no makuru shimile mgepe mgese ngayateze yomi wagenzi wanje wa yaturoka ninje ndaba shimie jesim kaze kuri miko ndaba sezeye na hugu taa.